VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekezo rya 2 rya 31 z'ukwezi kwa gatatu kumwaka wa 2017 miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ministri ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Jewe nababazwa no kubona intara yacu irikiragera ku myaka ijana itagiramo iradiyo nkabona inyene abantu bo mu ntara ya Gitega bahangayika iyo hagize umuntu yitabye Imana bakina gutanga amatangazo.
Nigateka Saxe Perry batazira gasape yamenyekanye kubera iradio yakoze yumvikana mu ntara indwi mu gihugu cyo Burundi. Muri kino kiganiro tubabwira ibyaranze ubuzima bwiwe gasape ariko kandi aranagerageza gukora kajugujugu ntimucikwe n'inkuru yiwe. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ku gisirikare cha Uganda cyatangaje ko icegera c'umukuru w'umugwi w'abagwanyi biyitirira ingabo z'uhoraho LARA yishikanye ku bajeje umutekano ni nyuma y'umunsi umwe Amerika itangaje ko igiye guhagarika ibikorwa byo gutuza uyo mugwi. Abategetsi mu gisirikare cha Uganda batangaje kuri uno wa kane ko Michael Omana yarajeje gutumatumana ko amakuru muri uyo muhari urongowe na Joseph Kony yitanze mu gihugu cha Republique Centrafricaine. Man yaramaze imyaka 23 ari muri uwo muhari akaba yari yawinjiyemo ku nguvu mu itangazo ryasohowe n'umukuru w'abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika rivuga ko uwo mugwi washinzwe mu 2013 wo gutuza umuhari watujije bikomeye abo bagwanyi. Uwo mutegetsi mu gisirikare cya Amerika avuga ko uwo muhari waharugwamo abagwanyi 2000 yamara kubu batarenga ijana. Muri Nigeria abantu barenga 260 bagwizwe ahanini n'abana barahitanywe n'indwara ya mugiga nkuko vyatangajwe n'ikigo NCDC kijeje gucungera indwara aho muri Nigeria. Ico kigo kimenyesha ko gushika kuri uyu muri no mwaka wa 2017 abantu bashika ku 2000 aribo bikekwa ko bashobora kuba bafise iyo ndwara. Cikwe ihekwezo arongoye ikigo NCDC yatangaje ko ikibazo kijanye nuko atancancho ziriko ziraboneka cyane kandi ko ibikorwa byo gukiza iyo ngwara bisa nk'ivyahagaraye. Ishirahamwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu OMS ariyo risanze rijejwe ububiko bw'incanco ryatanze incanco zishika ku 500 kugira ngo hatanguzwe isekeza ryo gucandaga abanyagihugu kuva itariki ya 11 z'ukwezi kuza kwa kane. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ahari mu rugendo mu gihugu cya Iraki yatangaje ko gukingira abanyagihugu mu gisagara cya Mosul ari ikintu bategerezwa gushira imbere kurusha ibindi. Inyuma yaho washikiye ku mugwa mukuru wa Iraki Baghdad, Guterres yabonanye na perezida wa Iraki, umukuru w'inama nshingamateka ya Iraq Salim al-Jubouri hamwe n'umushikiranganji Adjumi Gendiranire. Abo bategetsi baganiriye ku bijanye n'uburyo ibintu byifashe ku ruhande rw'abanyagihugu mu gikorwa c'inteko za leta zunze ubumwe za Amerika gutuza ya leta ya Kiislamu mu gisagara cha Mosul. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro byacu muciye kuri uga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na kuri uga rwa Facebook adresse ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Imbere yuko tuja mu ntara tubanze tunyarukire gato mu gihugu cy'u Rwanda aho ibohero rya Kimironko ryahiye mu gatondo kuno munsi umuyobozi w'amabohero y'igihugu cy'u Rwanda Georges Rwigamba yatangaje ko abantu indwi ari bo bakomeretse bitari bike mu bikoresho by'abanyaruru navyo bikaba byahononekariye icatumye uwo muriro ntikiramenyekana gusa bari bagemuriye abantu babo babwijwe rya Amerika ko bumvise amasasu menshi ariko batazi impamvu yayo umunyamakuru wacu mu Rwanda Sumta Kaboyi aracariko araca irya nino ino nkuru muza gushobora gukurikirana irambuye mu masaha ari imbere Makuru aciye ku masonga yo mu karere twabwira kandi ko imvura nyinshi yaraye iguye mu gihugu cha Tanzania yononye bitari bike mu ikambi ya Nduta iri muri ico gihugu umufasoni umwe yaraguye ko nakazu arakomereka cane ariko ubu akaba ameze neza amazu arenga amajana 350 arimo impunzi z'abarundi nayo akaba ya bomaguritse Makuru y'igitega uno munsi tubabwira ivyerekeye umusore yitwa Gateka Sacks Perry yamenyekanye cyane ku izina rya Gasape mu nyuma yo gukora insaminizi yo mu kinyegero mu mwaka wa 2005 akiri umwana yiga mu mwaka w'indwi yo radio ikaba yemewe icese muri 2013 yagiye rero aratera imbere ubu akaba ageze ku ntambwe ishimishije ni umwe kandi mu rwaruka rw'abarundi rugiye guserukira Uburundi mu nyigisho za yari zibera ngaha muri leta z'umwe za Amerika mukiyago yagiranye ni juga Amerika yashikirije indoto ziwe mwumva mu ijuri rya Raisa Liliane Inamahoro ari nawe yadutegura ino nkuru
Uruni rumwe mu ndirimbo zihayagiza radio Humuriza FM yahoze yitwa Gasape ijambo rigizwe n'indome zitangura amazina y'uwayitanguje n'umusore yitwa Gateka Sacks Perry yayitanguje afise imyaka 16 gusa ubakaba afise imyaka y'amavuko 28 uyu musore yakuza ari imfuvyi avuka mu muryango w'abana batanu aravuga icatumye atanguza iyi radio
jewe nababazwa no kubona intara yacu irikiragera ku myaka 100 itagiramo iradio nkabona ingene abantu bo mu ntara ya Gitega bahangayika iyo hagize umuntu yitavye imana bakina gutanga amatangazo bakine gutanga amapublicite yabo nkabona bamanuka ubujumbura ricagiye kumfasha kinini nuko nabana n'abantu bakora imadio yapfuye ama televizion naza ndabegera ndababaza bambwira kuma kamwe kamwe cyo gakora bakambwira ama redresseur bakambwira ama condensateur bakambwira ama diode bakambwira ama sirikwente jewe ngiye muhira nkarondira biradio bindi byapfuye hari nizo nica zo muhira nkagerageza kuramo bwa bwuma ngerageza guteranya ngo ndabe ko nokora nanji radio masibere ya internet yaratangwe kuza nkaza ndarambegira radio kogwa gute babigenza gute babigenza uko nakuriya kebuke bimwe byo gutomboza ndiko ndagerageza gupima ibyo ndiko ndakora nari ndi hamande y'iradio irikiravuga muga nkumva ko nterateranya utwuma niko ya radio korora ndavuga ntiyo bijya hose hari kintu bunyene mpejeje gukora gitanze ikindi kintu adistance atarutsinga ntakuruno hafunga akantu aka mikrofone nkavugiramo nkumviriza ko bivuga ndibo bikore maze kubikora numva kajya radio nako karavugiyemwo kugeza aho nagura karere sanga iradio irageze ku metero 100 iraduzigeze ku birometero 3 iraduzigeze ku birometero 8 kugeza aho rero bacha batangura kwiyamiriza muri leta ati gendero ndero ruhusha rujanye n'amategeko kuko sika kandi gatonya kwavugira ku metero 2 ubu ni radio ivuga abantu bose bakumva nuko rero iradio yagiye kuvuka bizuno muri
Gateka Sacks Perry agitanguza ino radio abatari bake mu kibano bamufata nk'umusazi bitewe nuko kwegeranya utwuma dusa naho ataco tukimaze yamara we ntivyamuciye intege kuko yiyumva ko ari impano iri muri we buke kabiri mu kibano ntibatevye kubona kamaro aha bamwe mu gwaruka bararonkejwa kazi
akunguko sinovuga ko kahavuye kaba ku mutumba gusa cyane ko ntara gitega gusa kuri radio no munsi isamira na mu ntara ndwi zose bayumva gatano kuri gatano hama abantu bahora birukanje ubujumbura baje kugira ama publicite sikaye mbona abo muzindi ntara baza kugira ama publicite ngahe gitega
nimba tari banga uburyo bwo gutuma ino radio ishobora gushishikara buvaye
nta mubayere dufise kubona rero abanyagihugu batwumviza cyane naho uburyo tubukura no kuvuga ngo abantu baradukenguruka bagashima gukorana natwe gusumba n'ayandi maradio ari ngaha muri kano karere
uyu musore Gasape amaze gutembera mu bihugu hafi 20 akanaronswa n'ubushimwe butari buke harababona ko bimutera ubwibone kuri ibi bamuvuga ko nawe yishura ati
nimba ndicyo nduno munsi si ibintu byaje gitorombo byaduze ndabibona no kumenyesha yuko jewe nari mfise amafaranga kuko ninjiza shika hafi mu majana 8 ku kwezi urumva ko nari mfise amafaranga menshi kuva mu mwaka w'icumi harura gushika amashuri atatu yose ndayaheze rero urumva nibintu namye mbamwo kuva kera ubu nimba ndicyo nduno munsi mbona ko bwabaye ubuzima bw'iwanje mbana yangiramwe ubundi ufise amarasa ashushe nsivye ko jewe ntafise yashushe cyane naho nkira umusore cyembe mbona menga ni ubuzima bwanje bwa misi yose nta kintu kinini mbona menga kigoye mu kirimo
tukovuga yuko indoto yawe uza warayishitseko
sindayishikako nibuke bukiradira hari ravuga icyo cyaramaze kuva mu nzira ubu rero ndakeneye televiziyo ngaha ntikirava mu nzira mugana cyo nyene vuba cyane mbanze no gutera kama muri leta ntibaze badusaba ibintu byinshi cyane bigoye baduhereze ibyo turekurirwa n'amategeko
gasape wewe uri muri bamwe mu gwaruka ruherutse kuronka amahigwe yo kuzogenda mu kwezi kwa gatandatu muri leta zunze ubumwe za Amerika mu nyigisho za Yali kubona wararonse ayo mahigwe bifite ni isano nuko uri mu batanguje nk'iyi radio
ibyo nerekanye nibijyanye ni radio nibyo cyatumye ngira ayo mahigwe yo gutogwa nk'ugwaruka umwe mu bandi bo mu Burundi bagize ico bashikako cyateje imbere ikibano nzoja gukurikirana ibyo byigwa muri kaminuza y'i Texas nkaba naciye ndonkane n'ikindi kintu cyitwa PD aho nzoja gukora mu mahinguriro mu bijyanye na pratique cyangwa stage
kubona gateka Saxeperi ageze kuri no ntambwe avuga ko aricerekana kugwaruka rushoboye
niba ari kubwoba hamadukore byose birashoboka kuko bamaze kubona umurundi ashobora gukora emeteur ifise inguvu zinganya na emeteur yakorewe mu Butaliyano n'ikintu gikomeye cyane bacavuga ati ko nujya bishoboye bwa bundi natwe bwo twobishobora rero ntibarabire kuri iki gusa nibarabire no kubindi byose birakunda
mbega gateka Saxeperi akundiki yankiki mu buzima bwe bwa misiyo
jewe mwanya munini ya ndawumara ndi mu kazi ndi ngaha ku radio ndashobora kushika ngaha ku radio isaha imwe y'igitondo nkahava nka saa saba y'ijoro agenda nka kunebwa mu buzima kandi jewe sindaba amasaha yo ndiko ndakora
ukuruhuka kwanyu none kuca kubukwaye
kuruka kwanje nja mu gitanda nkajyama nta bindi
ubu ntuzosanga atabagenzi ugifise ikibano
ico naje ndakibonamwe amakenga bikomeye kuko nta mwanya ndonka kuganira n'abagenzi ico kintu ndabona ko na jewe kinte amakenga cyane
uyu gateka Saxeperi azwi ku izina rya Gasape haruhande yo kuba umuyobozi w'ino radio Humuriza FM yatanguje ari no muri komite igizwe n'ugwaruka ruriko ruragerageza gukora indege mu bwoko bwa kajugujugu muri ino ntara igitega Khaisa Lilian Inamahoro ijwi rya Amerika
twifuriza amahigwe ubwo gwaruka rero ruriko rugerageza gukora kajugujugu mu ntara ya Gitega mushobora kandi mu ntara zitandukanye kwa mufise intwari zagize ico zishikako muratubwira gucyo ubuzima bwabo tubashikirize biciye ku ijwi rya Amerika muri kino kiganiro iwanyu mu ntara twandanirize mu ntara ya Bururi neza na neza muri commune ya Rutovu abanyagihugu babo bavuga ko batijukiye cyane amashira hamwe igituma mucumva muri no nkuru ya Alive Irankunda
Abanyagihugu bo muri komine Muzenga babwirije ijwi ry'Amerika ko ukudatunganya neza amashira hamwe yo kwiteza imbere kuri mu bituma batayitabirira ku bwinshi ivyo bakabivuga ko mu gihe ayatari make baheruka atanguye ariko ntihagire ico bashikirako co kwiteza imbere mu migambi mito mito abenshi muri bo bakabiha insiguro y'ubumenyi buke burangwa mu baba bayarongoye butuma batabashikira ku nyungu zabo zo kwiteza imbere aba ni bamwe muri bo dusanze ku mutumba kije
ku mutumba wacu nka twebwe abakenyezi turiho turaraba hariho ibintu byinshi dukora mugabo tukabona yuko atakamaro bidufashijwemo turiko turaraba hijya no hino nk'abandi bantu b'abakenyezi bariruka bagakorera nk'amashirahamwe hanyuma bakabafata mu mugongo bakabafasha nko muri ayo mashirahamwe kubera keshi umuntu arashobora kugenda atishoboye mugabo twebwe ngaha naho nabari mu mashirahamwe barakora ntibabona nabo babaje ngo babafate mu mugongo
biratubabaje cyane gose kuko tubyumva handi kirutamajambira arahandi ngaha mu kijima n'ufise umuryango munini nawe uri mutoya udafise ubushobozi ugaheba hajya umaze kugirisha vu n'inziga ibirimwo
uko kudatunganya neza amashirahamwe kurangwa mu burongozi bwayo kubonekera kandi mwisesagurwa ry'uburyo bwaziganijwe n'abanywanyi bayo ivyo rero bigatuma amenshi muri ayo mashirahamwe acikagurikamwo ibice canke agahomba mu gihe abayahurikiyemwo badahurije ku muturashe ugukemura ico kibazo nk'uko amakuru dukura muri ako karere ka Bunyambo avyemeza Speciose niyo nkuru umuvyeyi we avuga ko amaze gucika intege zo kuja muri mwenayo mashirahamwe
jewe naracitse intege wana mugenzanje ari mwishira hamwe nkacha ndabukuntiye yarahangayitse muri nyashira hamwe je nacengira nti nawe wahangayitse ntacho byakumariye nda naje sindori jamwe na urarivuye cyico chatunye jewe ntanavyishiramo gushika n'inkuru
rimwe na rimwe biranashika matati atandukanye akibonekeza kubahurikiye mwishira hamwe rimwe ku mutumba kijima abiri aheruka guhagarikwa n'indongozi z'umutumba bivanye nuko abari bayarongoye batashoboye kwerekana neza abanywanyi irengero ry'uburyo bari baziganije nkuko Estella na Kirutimana icegera cy'umukuru mutumba kijima avyemeza. Aha Estella na Kirutimana ati ico kibazo si cyo gufata minenegwe kuko kiri mu bitituru mubano mwiza
ugasanga imijyango irikira cana mu kubera nk'ayo mashira hamwe y'abakenyezi aha ku mitumba tutaronka ho tuvugira hariho n'udushira hamwe two kuziganya no kuguranana baziganije two duhera bakaziganya bakaguranana bakaziganya bakaguranana ugasanga nk'abantu zeye nk'abakuru baba batwara nk'ayo mashira hamwe batanguye kugira akadakada ko kugira ko kuza baratwara duke duke
ndibiborohera mu kubumvikani
yo ni ngorane cyane kukubera kandi ayo matati gose ariho cyane gose mwikomeye
ku ruhande go bajejwe intwaro babona ko ico kibazo kiva hanini kukubura amashira hamwe akomeye ashobora gufata mu mugongo ayo ashingwa n'abanyagihugu bato bato ivyo Salvatore Simbare umuhanuzi wa Mustanteri wa Komine Rutovu mu bijanye n'intwaro mibano hamwe n'imico kama abivuga afatiye kuko muri iyo komine ishira hamwe rimwe rudende gishinze kugwanya SIDA FVS Amade Burundi ariryo ryonyene gitwa ko rikomeye kuruta yandi uyo muhanuzi Salvatore Simbare agatera kamo avuga ati
kugira abanyagihugu ntibajuragirike kuko n'amatati yugabanuka imvyo mbere na n'intwaro twiye turabihimiza cyane gose nabandi bafatiye aho nyine rero turonse kumugira neza hanyuma ashaka kubafasha afatiye ku rugero rwanyu nihagera umuntu umbwiye neza ndufasha tuba tubazi tuti amashyirahamwe ameze kunukunuka kuri uko afite igamije uko cyane cyane amashyirahamwe ariyo na yerekeye uburimyi twebwe nta mashyirahamwe akomeye ngaha udufasha kuza gushikira mwe nayo
ikindi kibonekeza muri iyo komine ya Rutovu n'amashyirahamwe atari make ashingwa mu rufuri akaja kumenyekana ari uko ibibazo by'injyane bigiye habona kubw'ivyo abajejwe intwaro bakamenyesha ko bagiye gutangura amatohoza y'utwo dushyirahamwe duto duto dushingwa batabizi kugira ngo baduhagarike bikiri hafi mu Rutovu mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Ejuge Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara dutandukira avugwa mu makambi ku buryo buramvuye impunzi z'abarundi mu ikambi y'Indutari mu gihugu cha Tanzania zirafise ikibazo ciyo baja gusenya udukwi mashamba beretswe bategerezwa gusenyamwo basigaye bahagirira ingorane zikomeye abatishwe barafatwa ku nguvu ivyo rero bikaboneka ko binahahamura impunzi z'ingaho mu ikambi ya Nduta ivyinshi tubibaza umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo
tegeza koma ugenda ufise ubwoba bwishye kuko n'ubuzire kugiye ugaruka
ikambi impunzi Induta muri Tanzania isa n'ikibira hirya no hino amazu y'impunzi akikijwe n'ibiti ariko nta mpunzi nimwe irekuriwe gukora kuri ibyo biti biri mu kambi bareretswe amashamba baje gusenyamwo urugendo hafi rw'ibirometero bitanu kugenda gusa nibyo impunzi zo mu kambi y'Induta bagira kugira ngo bashikire ishamba bategerezwa gukura mwinkwi urwo rugendo rukora cyane cyane impunzi za kera ni abacumikiwe kuva muri zone ya mbere kugenda kugeza muri zone y'12 ayo mazone akaba ari ari kure cyane y'ishamba bakura mwinkwi impunzi rero bazinduka umuseke bakagaruka mu kambi basanzaye
sikura kure gose gose tugenda samo yatumye buri buri dushika muhira mu za saa 7 ngora na mugenye tagiriya kiye gusenya tugenda tugenda rwewe tukaruha
ingorane bahurira muri ayo mashamba bavuga ko ari umurengera nk'uyu mukenyezi twasanze ari hakiva mu ishamba yiruhutsa
ekasha ndarushe aziyamvuye gusenya ikintu makiweyo yakweriyo turahuye n'uwo muha araduhakije rongeye aduhakije yaje asanga turiko turasenya mu ishamba ryiwe aratuti izo mininda yazibahaye tumubara ati nta n'umwe azi umaze kumera nk'uwo fatwa cyo gira ubwoba ati nta n'umwe yaziduhaye ingwe yafashe inkoni yatutahatora abandi bagabo bariko barakorayo tubana ngaha mu nkambi emwe no kuri tagira dukubite yagira dukubite koko
Abakenyezi rero bemeza ko muri ayo mashamba badasiba gufatirwayo ku nguvu rimwe na rimwe aba mahigwe make yikuruta abandi bakanahasiga ubuzima. Kuri abo bakenyezi rero iyo hageze kujya gusenya mu ishamba baraganya.
Kugiye tugiye gusenya turagenda mba tugenda tuvuga ati amanya n'amanya bategeza kudufata badufate ku ngufu batadufashe ku ngufu badutere imyanya batombe uwo mwanya tukasisenya tukazikura hagiye duhura tukazabyinda.
Hari abo baba ari ikigwayo
barabica koko emwe barabica benshi kuko baturabufise kuko nk'iyo tugiye gusenya tukahurira n'ibyo bibazo twamaduhurirayo tegeza koma ugenda ufise ubwoba bwinshi kuko n'ubuzi kugiye ugaruka hari igihe ugenda ntugaruka abana nabo bagaca bapfira nabi ngaha mu murambi.
Aho bigereye abagabo basigaye baherekeza abakenyezi babo gusenya.
Kuva baguye inkambi ubu dusigaye tugenda gusenya kugira turabe ko ubuzima bw'abakenyezi bacu bwomererwa neza.
None wewe wari waherekeje umugore?
Yego, nari namaherekeje kandi jeje nyene bariya bose ubona bariya n'abagabo bagiye baherekeje abagabo abagore batubarekeje kugira ngo bahure n'ingorane zitandukanye. Urabona ubu ngaho ingorane zihari, hari igihe bahura n'ibibazo bakabafata ku nguvu, hariho n'abicwa. Ibiziga byinshi biramaze gutegurwa by'abakenyezi bagiye gusenya. Mbese n'abagabo bamwe barabiruka ko bakabarasa imyambi, abandi nyene bakabiruka ko nyene n'ibibwa.
Abajeje intwaro mu kambi bamaze kuronka impunzi nyinshi zibitwara ko ko abagore babo bagiye gusenya bahohotegwa n'ababasanga mu mashamba, niho baheza bakagira inama abagabo ko boja baraherekeza abagore babo mu mashamba gusenya. Tubamenyeshe kwizo ngorane mu kambi y'Nduta zagiye kugwirirana cyane cyane kuva mu mezi ya 10 na 11 umwaka uheze, igihe kambi y'Nduta yagugwa ahubwo igasubira kwakira izindi mpunzi z'abarundi shasha zariko zisesa ku bwinshi muri Tanzania. Rero se niyo ngabo Induta muri Tanzania kubw'ijyu rya Amerika.
Wamusugenda urya sina wibagiwe wangumye ku mutima mora negereje umunsi uzaza Kombo na masata jenda Kombo ni rungu Tijie kuzansaza Jirafu garuke Ese na we kujungumbura Ese na uburibitotsi Jevi baho kukukumburi Joro na mangwa
Knowless mukaririmbo kiwe ngwe se nawe uja unkumbura biragushikira ugakumbura abawe bari mu makambi atandukanye waburi mu ikambi bikagushikira ugakumbura abawe bari hagati mu gihugu. Ijwi rya Amerika turi ngaha kuhera mwebwe muzoze rero muratubwira aho mushaka ko tubahuza gutyo tubahuze misi yose ya gatanu canke tubatahirize abanyu. Kano karirimbo kabafashe kugira uwa gatanu mwiza. Ku murongo wa telefone turi kumwe na François Miriweneza. François. François Miriweneza. Miriweneza muherereye hehe François? Sabwe?
Kundi.
Moshora kuduza ijwi ryanyu bukebuke ga François. Ndiko ndumva ntashobora kubumva neza François aga telefone kanyu murabe ingene muhagarara neza kugira ngo dushobore kumvikana muhereye amajahe Muchankuzo Ego François Muchankuzo havugwa make
Ahoro kabisa
heze uduki
Gori tureze
Mhm
Ntangorane
Inzara yahitiye mu zindi ntara zitandukanye nkabubanza mwebwe ntiyabagezeho
Yaratugeze ko bamwe mugabo abandi nabo bararose bikebike
ariko turima tumeze neza turatota haye Nta ruzuba Ego, nuko François no musi ugashaka ko duta kugutahirizande.
Yabona ni tuje gutasha.
Sa.
Ni mene waje ari Tanzania.
Aha, byatugoye ko dushobora kubahuza ariko ntaco intasho zanyu muzishikane.
Tanzania. Ko dayisalama.
Aha.
Ego nabandi babo twahoze tubana ahumba ari mu nkambi y'indika.
Aha.
Ari tahirije nk'uko ari berata n'uko François Mitera nyakite yanwa.
Ego wahoze mu kambi ya ndutaga François.
Ya den kumwe mu Burundi. Ariko bavuye aho impande yaho twaba tubana n'icyo gituma tukumburanye.
Ubu bari mu kambi ya nduta. Ego. Bose ukababwiye ko uno munsi wa gatanu ga François.
Agenda abiye nyine yacha. Baronka amahoro kweri bagaruke mu gihugu cy'u Burundi tube. Yaje tubonana.
Ego.
Ego. Gere abaye mu amahoro aho bari hose.
Ego, urakoze cyane gose François ubutumwa burawashikira kubera kino kiganiro baracumva neza bari mu kambi ya nduta. Urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho onye mu ntara ya Cankuzo. Murongo wa telefone turi kumwe na Gade mwiriwe.
Mwiriwe.
Ndi amajahe mwebwe.
Ubu ndi ku isoko kwa Sioni mugabo mba mucharama.
Mba mucharama.
Ego.
Havugo duki ngaho ku isoko.
Ah, abantu bema baragura ni buhoro buhoro. Kenshi ndamufashe mu mama wanje kudandana.
Ari hehe?
Wi?
Ni ugushaka gutashande?
Shaka kuramuka.
Ego.
Ndamuramukije John John umuproducer wa maudio uwo mukayanza nabo bakorana muri Soundcheck Studio.
Mhm.
Ndaramukije awe kiri kumwe muri group y'uwanje ya OG Musical.
Mhm.
Ndaramukije aba Tyler Boys bose mu nyaka biga.
Ego.
Ndaramukije umuproducer akunda cyane w'amavideo yitwa HG nabo bakorana muri DHG Production.
Bose ukaba wifurije kigagaza.
Bose ndabifurije weekend nziza.
Urakoze nawe ugire weekend nziza.
Namwe murakoze kumba linye.
Mhm. Abandi twifurije weekend nziza nimwe mutwumviriza muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi. Murakoze kubana natwe muri kuno kwezi kwa gatatu kuko nico kiganiro ca nyuma tubashikirije muri kuno kwezi kwa gatatu iwanyu mu ntara. Ivyo mwakunze ivyo mwatuneguye ni kuri radio yacu @gmail.com yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane nahazwe tuzosubira kuwa mbere nkaho twatanguriye weekend nziza
so they see me so. I will never let you go. Paka na pata mitali, wafuna taka mikali. Kote minipo, sema beautiful, I'm in love. I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need. I'm in love.